Eureka, Eureka, tous les jours avec
le pasteur Nikita Joapôtre.
Kaza, uyu munsi turabandanya kuri Isaka, igice cya 22 cy'itanguriro. Kitubwira ingene wa muhungu yabonekana mu gihe gitangaza. Ahava rero atwagwa ku musozi witwa Moriya kugira ngo se wiwe Abraham amushikane nk'ikimaze. Rero iyi nkuru yose twitegereje 19 igize igice cya 22 inkuru ya Isaka iva ku murongo wa mbere ku murongo wa 19. Nkuko twari twabikoze ubwa mbere, iyi nkuru itwigisha byinshi ku bijyanye na Mesiya. Mu by'ukuri biravye, urabona ko hariho isano ridasanzwe hagati y'ikimazi cya Yesu Kristo hamwe na kino kimazi Imana iri kurasaba Aburahamu, ku buryo umuntu atakwiyumvira ko bino bintu ari igihamana gusa, ku buryo ingene bisa ko cuba ari igihamana gusa. Ndizera cyane yuko hari ikintu kidasanzwe Imana iri kuratuganiriza ku bijyanye n'umwuzo wagira uzozo wa Yesu Kristo. Hanyuma rero tukabona ibitari bike bizoranga uwo mwuzo n'icyo kimazi muri ino nkuru ya Isaka. Cyane cyane ko Isaka ari icyo kigereranyo, ari umupatriyashe, ari sogokuru muri uyu mugambi w'agakiza Imana iba yashyize ku ruhande kugira ngo agire uruhare rudasanzwe cyane mu gushishura umugambi w'agakiza nk'uko wasezeranye mu itanguriro 3:15. Biravye hari isano rikomeye n'uko Dabora abahungu bose banduruka kuri Aburahamu, biragaragara. Hanyuma bose bapfiriye ku musozi, ikibanza cy'ikimazi cyari kimwe, naho Isaka atahavuye afata abaturi aba mu nyuma, ariko ikibanza cy'ikimazi yari ku musozi Moriya. Uyu musozi Moriya nyine niwo mu isezerano rishasha, niho Yesu ahava aja gupfira, niho urusengero rwari rwubatse, niho ni Yerusalemu yo mu gihe cy'ubu. Tubona ko bose bagenda gutangirwa mu kibanza kimwe, bose bagenda bikoreye, bagenda bitwaje ibikoresho bizakoreshwa mu gutangwa kwabo nk'ikimazi. Isaka agenda atwaye inkwi, hanyuma Yesu Kristo agenda yikoreye umusaraba ubwiwe. Uravye neza, Isaka agiye ajyanye n'abashumba babiri igihe yagiye gutangwa, nk'uko Yesu Kristo nawe nyine yahapfuye abambwa ari kumwe n'ibisuma bibiri. Uravye neza, twabivutse ingene Isaka yavutse mu buryo bw'igitangaza, niko na Yesu Kristo avuka mu buryo bw'igitangaza. Ubwo rugendo ingene baruduga bagenda bamutwaye kumutanga nk'ikimazi, ubwo rugendo rumara iminsi 3, kandi na Yesu Kristo nawe nyine urugendo rw'uko apfa hanyuma akazuka nabwo nyine rumara iminsi 3. Hari ikintu kijyanye n'uko Aburahamu yari yizeye rwose, mu gitabo cy'Abaheburayo kiva kitubwira yuko yari yizeye rwose yuko Imana ishobora kuzura Isaka mu bapfuye, nk'uko tubona mu gitabo cy'Abaheburayo 11. Yari yizeye rwose yuko naho yopfa Imana ishobora kumuzura mu bapfuye, ariko turabyo nk'uko bivuga ku gice cya 22:5, ubona yuko Aburahamu yari yizeye yuko nahagiye kwica Isaka, sinzi ngene baraza kubigenza, ariko kandi baraza kumanukana uwo musozi. Nuko Aburahamu abwira iyo mikanga reba ati, nimusiganiye indogobe hano, twe n'uyu mwana tubwiye hariya gusenga, turaheza tugaruke. Ubona ko Aburahamu yari yizeye rwose cyane yuko Isaka naho yopfa yozuka mu bapfuye, kuri na Yesu Kristo yakunda kubwira abantu yuko azopfa ariko kandi ku munsi ugira gatatu azozuka, nk'uko yakunda kubibwira abantu. Hari rero isano rikomeye rwose cyane hagati ya Isaka na Yesu Kristo. Uravye ingene Isaka yemera akumvira ubugombe bwa se, akemera akamuboha akaryama, uko niko Yesu Kristo nawe nyine yitanga abishatse, akirekurira ubugombe bwa se atarinze kugwana. Hari isano rikomeye rwose cyane mu buryo budasanzwe. Ariko kandi hari ikintu kiba, nuko Isaka ntapfa ariko Yesu Kristo wewe arapfa. Isaka ntiyapfuye, ariko hari ikindi kintu cyamubwiriye mu gishingo, ni ya mfizi y'intama yari ifashwe, amahembe afashwe mu mahwa. Ubona neza yuko ibyo Isaka atashoboye kuduza neza nk'igicapo cya Yesu Kristo, turashobora kubona yatubirabira hamwe, turashobora kubibandaniriza ko tukabibonera kuri no mfizi y'intama, amahembe yari yafashwe mu Isaka. Binatwibutsa ariko na Yesu Kristo igihe yapfa nayo nyine ku mutwe hari amahwa. Tukuravye iyi mfizi z'ingo y'intama ifashwe mu mahembe mu Gisaka c'inzitane, hajya ku murongo wa 13 uko niko na Yesu Kristo nawe nyine umutwe wiwe wari ufashwe n'amahwa nkuko imfi z'intama yari ifashwe mu nzitane nzitane byasubiye mu gisaka abaramaho yafashe by'amahembe tubona ko naho nyine imfi z'intama nyene ibandaniriza ko muri uwo mutima nyene wa Isaka nkuko bikimaze uko niko na nino mfizi iba ikimaze mu gishingo cha Isaka kugira ngo Isaka ashobore gutaha aramahoro. Hano tubona mu mwanya mutoye Isaka ariko araba yaraba ikigeranyo cha Yesu Kristo, ariko kandi mu wundi mwanya aciye aba ikigeranyo cha twebwe. Hanyuma iyi mfizi ciba ikimaze do substitution, ikimaze kitugira mu kibanza. Tubona nkuko Yesu Kristo yaraje kugira ngo abe umuntu yongera b'Imana, yaraje kugira ngo atanzwe n'Imana kugira ngo afe mu gishingo cyacu, ariko kandi yaje abyishakiye nk'Imana ije kuducungura. Hano tubona rero ikigeranyo kiguma kibandanya kuva kuri Isaka kubandanya kuri no mfizi y'intama. Ibi bitwereka ko inkuru ya Isaka iraryoshe rwose cyane, itwibutsa ingene twacunguwe, itwibutsa ingene twakijwe, itwibutsa ingene amadetaye ibitandukanye byari bigize urupfu rwa Yesu Kristo ko Imana yarabivuze, yarabyerekanye, yarabihishuye muri kino kimaze cya Isaka. Mu kurangiza hari rya jambo rikomeye cyane rivuga ngo Yehova Yire 14 niko Aburahamu yaciye yita icyo kibanza, ati Yehova Yire risobanurwa ngo Uhoraho niwe atuma bironkeka. Mu by'ukuri Uhoraho niwe atuma bironkeka, Uhoraho niwe azotuma bironkeka, Uhoraho niwe azotuma ikimaze cy'ibyaha byacu kibonekana, Uhoraho niwe azotuma ikimaze kitugira mu gishingo kiboneka, nta wundi yotuma icyo kimaze kibonekana. Dusanga rero ko naho dukunda gukoresha Yehova Yire tuzabinge n'Imana iduhereza ibindi bintu byose dukeneye, ari ruwaye twabuze, ruwaye ari nasiyo, ari ishuri, ari umutahe, tukadukoresha ijambo rya Jehova Jireh. Ariko Aburahamu yarikoresheje kubera habonekanye ikimaze kigira mu gishingo. Aburahamu ubwa mbere na mbere Imana ni umuprovider wawe, ubwa mbere Imana niyo ituma bironkeka kuri wewe ubwa mbere na mbere kuko yatanze Yesu Kristo. Nicyo kintu cya mbere tuza kumuhimbariza imbere y'ibindi bintu byose bigize ubuzima bwacu bwa Yesu Kristo. Mana ibahezekere.